ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ni kwashikiriza biganiro bya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 5 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Kwirinda kanseri nk'uko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Iyo ni Diane Gashumba mu bushikiranganji yajijwe amagara y'abantu mu Rwanda avuga ku kamaro ka siporo mu kwirinda indwara ya kanseri. Inkuta kimwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'amazi ku mutumba Kavumu, komine Kayanza, intara ya Kayanza, hamwe n'inkuru ivuga igituma abana babatwa mu Burundi badahurumbira amashuri, turazigakwa ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tubateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro asaba uwo atavuga rumwe yiyise ko ariwe perezida w'igihugu Juan Guaido ko bicarana bakavugana amaso mu yandi. Maduro yagize ati, reka tuvugane ku bibazo biri mu gihugu cyacu kandi tubironderere inyishu. Politike si umukino w'abana. Maduro yabishikirije mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo muri ico gihugu. Muri ico kiganiro cyafashwe ku munsi wa gatandatu gitangazwa ejo ku munsi w'Imana, Maduro yavuze ko imenyeshamakuru mpuzamakungu hamwe na za ambasade z'abanyamahanga ari byo bikokeza icyumviro cyo gushinga leta ibangabanganywe n'ihari kandi by'ukuri tabaho. Maduro yavuze ko Donald Trump wa Amerika ariwe akora amakosa kuko ngo agiye gusesa amaraso. Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko kimwe mu byo Amerika ishobora gukora muri Venezuela ari gukoresha ingufu za gisirikare. Ejo Trump yabishikirije mu gihe kuri w'Imana ejo aricyo kiringo cya nyuma cyari cyahawe Maduro kugira n'ibihugu bimwe bimwe bya Buraya kugira zobe yatunganije amatora mashasha y'umukuru w'igihugu. Abategetsi babiri mu gisirikare muri icyo gihugu hamwe n'umwambasaderi umwe baramaze gutanga imihoho muri leta byabaye ku munsi wa gatandatu, kandi bemeza ko Guaido ari we mukuru w'igihugu w'ifata kibanza. Gushika ubu ntibiramenyekana abasirikare bari nyuma ya Guaido uko bangana. Muri ako karere nyine abanyagihugu baritabye ku bwinshi amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya El Salvador ejo ku munsi w'Imana. Wahoze ari umukuru w'igisagara cya San Salvador Nayib Bukele niwe yahabwa amahirwe yo gutsinda imbere y'uko ayo matora atunganywa. Abakandida bose bane biyamamaza bemerera abanyagihugu ibintu bimwe birimwo kunagura ubutunzi no guhasha ubwicanyi mu gihe igihugu cya El Salvador ari kimwe mu bihugu byo ku isi hicwamwo abantu benshi cyane. Mu gihe ata mukandida yoshikana amajwi arenga 50% muri aya matora yabaye ijyo kuw'Imana, abakandida babiri bazi imbere y'abandi bazoca bongera guhiganwa mu kwezi kwa gatatu. Papa Francisco Mungere wa Ekleziya Katolika ejo ku munsi w'Imana yaragendeye Emira Zunze Ubumwe za Barabu, abaye papa wa mbere agendeye icyo gihugu ku mamuko y'idini ry'abayisilamu. Kuva atanguye amabanga yiwe muri 2013, Papa Francisco amaze kugendera ibihugu bitari bike bigwiriyemo abayisilamu. Papa Francisco yatumiwe n'umuhungu w'umwami wa Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mu nama ihuza abafise ukwizera gutandukanye, aho amara umwanya uri munsi y'amasaha 48. Bitekanijwe ko ashikiriza inkuka y'imisa kuri stade y'i Abu Dhabi ejo ku munsi wa kabiri, byitezwe ko ikurikiranwa n'abantu 135,000. Abantu bashika 10% muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni ukuvuga bashika umuliyoni na bakatolika. Benshi muri bo ni abakozi b'abanyamahanga bagiye muri icyo gihugu bavuye mu karere ka Aziya mu bihugu bitandukanye. Abategetsi mwizinga rya Bahamase bashikiriza ko abimukira bashika 28 bamuka muri Haiti bamaze kumenyekana ko bafuye nyuma yaho ubwato barimwo buzamiye mwibahari. Abasirikare ba Bahamase bavuga ko bashoboye gutabara abimukira 17 barimwo 2 batowe ku musozi ejo ku Imana. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bagenzura ibahari barafashije mu bikorwa byo gutabara. Ubwo bwato bwibiye ku munsi wa 6 ku birometero 10 imbere yo gushika ku izinga rya Abacha mu buraruko bw'izinga rya Bahamase. Naho kumugabane wa Afrika, ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika byashikirije ku munsi wa 6 ku biganiro biriko birabera i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani byatumye Repubulika ya Centrafrica ifundika amasezerano y'amahoro n'imihari 14 yitwaje ibirwanisho, ikaba ari icyizere cy'uko icyo gihugu gishobora kuronka amahoro inyuma y'intambara imaze imyaka igisinzikaje. Ibyumvikanywe ko muri ayo masezerano ntibyashotswe bishigwa ahagaragara. Aya masezerano nk'ayo yarigeze gushigwa ko imikono mu myaka iheze ariko ntiyubahirijwe. Centrafrica cinjiye mu ntambara kuva aho Seleka urunani rw'imihari irwanya leta y'abayisilamu ikuriye perezida François Bozize ku butegetsi mu mwaka wa 2013. Icyo gihugu cyaciye cinjira mu ntambara yahuje amadini hagati y'abakristu n'abayisilamu. Imisigiti hamwe n'amasengero byaraturiwe n'abanyagihugu batari bake barahasiga ubuzima.
Kana zibwe magara y'abantu mu Rwanda buributsa ko mu rwego rwo kwirinda indwara ya kanseri mu bintu abanyarwanda bakwiye kongera ko harimo gukora sport kenshi gashobotse. Diane Gashumba umushikiranganji ajejwe magara y'abantu mu Rwanda yavyibukije kuri uyu wa Mungu mu gikorwa cahariwe sport rusangi mu gisagara ca Kigali kizwi ku izina Car Free Day. Ni mu gihe itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri kila mwaka isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya indwara ya kanseri. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Ikimihura mu mujyi wa Kigali imbere y'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, bamwe mu batuye umujyi wa Kigali baramukiye muri siporo rusange muri gahunda izwi nka Car Free Day. Hateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'abategetsi. Ni gahunda igiye kumara imyaka 3 aho siporo ikorwa kabiri mu kwezi kandi ku munsi wo ku cyumweru ni hame. Ubwo iyi siporo ibikorwa, imwe mu mihanda ya Kigali iba yafunzwe ku buryo ibinyabiziga bikoreshwa na moteri araho biba bitemereye kunyura ahubwo hagaragara biruka ku maguru cyangwa bagenda ku magare. Madame Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali aratubwira impamvu.
Ibinyabiziga bikoresha amamoteri bifite imyuka mibi bizana. Ibyo bikaba bituma wenda bakoraga siporo batagira badahumeka umwuka mwiza. Dufasha rero Abanyakigali tudafunze imihanda yose y'umujyi wa Kigali, kuko inzira mu mujyi wa Kigali abagendera muri Kigali baba bashobora gukoresha indi mihanda, ariko tuba dusanga abantu bakore siporo bahumeka umwuka mwiza kandi bisanzuye mu mihanda batagenda banyuranywa n'imodoka n'ibindi binyabiziga bikoresha za moteri.
Urete igikorwa cya siporo rusange kuri uyu munsi wa Car Free Day, hakunze no kugaragara ibindi bikorwa birimo ibyo gupima zimwe mu ndwara zikomeye kandi zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, indwara ya diabeti cyangwa igisukari n'izindi. Kuri inshuro isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri, ubutegetsi bw'u Rwanda muri iyi siporo rusange bwibukije abayitabiriye uko bagomba kwitwara mu kwirinda kanseri. Madame Diane Gashumba ni Minisitiri w'Ubuzima.
Kwirinda kanseri nk'uko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Nubwo nta mibare ifatika ubutegetsi bw'u Rwanda butanga, ntibubura kuvuga ko kanseri zikunze kugaragara mu Rwanda. Hari kanseri y'inkondo y'umura ku bagore yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kanseri y'ibere ku bagore nabwo ya prostate ku bagabo na kanseri y'igifu. Ministre w'ubuzima yanibukije uko abagore bashobora gutahura ibimenyetso bya kanseri y'ibere.
Kanseri y'ibere umugore ashobora kuyisuzuma itaragera kure. Kwisuzuma buri gitondo, kwikanda ibere, kumva niba nta tubyimba turimo cyangwa inurugunyu, amaganglio, cyangwa kureba ibere ugasanga ryahinduye ibara cyangwa ugasanga imoko yinjiyemo. Ibyo rero bibonye ihutira kwa muganga kugira ngo batazasanga kanseri yakurenze. Ariko n'abagabo mushaka gusuzuma abagore banyu kanseri y'ibere. Mukareba mu gitondo ese ibere ry'umugore ntabwo ryahinduye ibara, ukarikanda ukareba ko nta tubyimba turimo, mujye mumenya abagore banyu ko bateye, murebe ko imoko itinjiyemo, umubwire uti nyabuneka tujye kwa muganga.
Bamwe mu bamaze iminsi bitabiriye siporo rusange mu mujyi wa Kigali bakavuga ko byabafashije ku buryo bugaragara.
Siporo irafasha, ituma na buri munsi nyibuka noneho nkakora siporo kugira ngo iyi minsi ibiri nakubwiye mu kwezi itazaza njyewe nta ngufu ifite, yatumye ngabanya ibiro bitanu, nari mfite 25 mfite ibiro 40 kandi mfite ingufu zose zihagije. Nawe wabibonye kuva siporo yatangira no kunyinyira kwirukanka ngira kugeza none aha ngaha urabona ko gikora siporo kandi mfite ingufu.
Uyu we twahuye n'abavuye kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze.
Nipimisha umuvuduko w'amaso, nipimisha mbega uko umubiri wanjye uhagaze, ariko nsanze nta kibazo, bambwiye ko nta kibazo mfite. Siporo y'uri umusiporotifu hari byinshi, hari indwara nyinshi bikurinda, cyane cyane ukumva uri n'umuntu udafite amavunane mu mubiri.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bugakomeza buvuga ko iyi siporo rusange igiye kumara imyaka itatu igenda itanga umusaruro. Meya Rwakazina:
Bimaze kugaragara nubwo tutarabipima mu buryo bw'imibare ifatika ko icyumweru iyo twakoze Car Free Day umwuka uba uri muri Kigali araba ari umwuka mwiza. Icyo rwose turifuza no kubishyira mu buryo bw'imibare kugira ngo tubimenye. Icya kabiri nicyo ntirirwa mvuga nta kamaro ka siporo. Ubundi nyirango twagiraga abantu b'abasore wenda abagabo gusa, ariko ubu ibyiciro byose bisigaye byitabira siporo. Siporo rero uretse kuvura stress abanyakigali baba biriwemo cyangwa bamazemo icyumweru, ibyumweru bibiri, ariko ituma abantu bagira n'ubuzima bwiza.
Kugeza ubu kuri buri munyarwanda ufite ubwisungane mu kwivuza, ubutegetsi bumusaba byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo amenye uko ahagaze. Ku rundi ruhande ubutegetsi bukavuga ko kubera guseta ibirenge mu kwisuzumisha biba intandaro yo kutabona imibare ya nyayo ku barwaye kanseri inahitana hafi miliyoni 10 z'abatuye isi buri mwaka. Kuva mu 2012 nibwo mu Rwanda hatangijwe urukingo ku bana b'imyaka 12 rubarinda kanseri y'inkondo y'umura. Minisitiri w'ubuzima Madame Gashumba akavuga bimwe mu bituma kanseri ikomeza kwiyongera.
Ubwiyongere bw'abantu banywa inzoga, abantu banywa itabi nabyo ni ibituma kanseri zimwe na zimwe ziyongera. Ikindi kera abantu baryaga iby'ikinyarwanda bakarya imboga cyane cyane, uyu munsi turigana imico y'amahanga, turashaka kurya amavuta mu biryo byose.
Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kubura ibifungurwa no kugwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango y'abatwa biri mu bintu nyamukuru bibuza abana b'abatwa guhurumbira amashure. Muri komine Mutaho intara Gitega hari ishure rifasha abatwa mu kubafungurira no kubavurira ku ishure, abana b'abatwa barahurumbira ishure ku rugero rw'abandi Barundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana ari mu Burundi.
Ishuri rya Kaziriwe ivyizigiro ryubatse ku mutumba wa Nyangungu komine Mutaho intara ya Gitega gati mu Burundi ari kigwati cy'imiryango y'abatwa gifite amashuri shingiro n'ayandi gisata cy'inyuma y'ishuri shingiro kuva ryubatswe haraca imyaka 15 nta mwana w'umutwa wo muri ico kigwati atakije ku ishuri kiretse biturutse ku bugaba bwiwe nk'uko byemezwa n'abatwa b'Inyangungu kumfashanyo y'amashirahamwe atandukanye iryo shuri rirafise uko gitunganije bitandukanye n'andi mashuri Munezero Beatrice ajeje gutunga nya ivyigwa kuri iryo shuri aratubwira abari fashe mu mugongo n'ivyo bafasha abana biga kuri iryo shuri
turafite ishirahamwe rya MCC Comité Central des Mennonites niba twatanguranye nabo iri shuri na Christian Aid n'abandi Foundation for Hope in Africa bari geze kuza ngaha bonyene bari labira na amaso basanga abana ukuntu bagwaye barungika mu doktore wabo arazara bapima n'ibiki baca babona singwara gusa hari ingwara zitegwa no gufungura nabi basa biyumvira ico kibazo kugira ngo babarungikire ibi bintu mwabonye ngaha hari inyama z'inkoko hari inyama za dendo hari imikate bagabafungurira n'ubuyi ibyo byose bizanana n'iryo shira hamwe navuze Comité Central des Mennonites niyo irungika idufasha kugira ngo abana bashobore kubaho neza
kurose bifungurwa abo banyeshuri bo mu bwoko bw'abatwa Munezero Beatrice yemeza ko byagize akamaro kanini kuri abo bana kuko bibafasha kudadebukirwa n'ishuri
ivyo byatumye abana bahurumbira ishuri kuko urazo mwana aho aronka akwafungura saa 6 benshi muri bo ntibagitaha saa 6 bafunguye ivyo onye barahaga bakaca birirwa ngaha kugira ngo apromise baze gusubira ku ishuri ibi bintu byarafashije nawe woja mu mihana ukabaza aba ababyeyi bakubwira ati ni intambwe nyamukuru kuko nkuko nabivuze ubwa mbere abana ntibagisiba abana ntibagita ishuri kuko kenshi basi basibishwa n'inzara bakaburisha bari bufungura umwana nashobora kugaruka ku ishuri ubu unye igitigiri tutangurana naca abana umwaka tumunda duheze umwaka ari kijya gitigiri nyene atabindi bihindutse
ababyeyi b'abana babatwa bo mu kigwati ca Nyangungu bavuga ko bashima intambwe abana babo bageze ko bakagira ko bagira n'ico basaba bafashe mu mugongo iryo shuri ryizigiri bicokwe Salvatore n'umutwa w'imvukira wo ku mutumba wa Nyangungu komine Mutaho
yewe ndumutwa mukuru w'imvukira yaha nyene sinimutse mva handi era urabye imyaka mfise nta mwana w'umutwa yiga kandi cyo gihe haba nk'ubu nanje mba mfise akazi muri leta turanezerewe cyane kuko abana bacu bariga harabamaze kumara bakagenda kuri kaminuza hari nabandi bereke bazomara muri uyu mwaka biga muri 13 icyo nubwira abantu biyumviriye kuzana ishuri ngaha hantu ndabifuriza ko bobandanye kugeza naho koronka kaminuza ngaha kuko umwana yahejeje ngaha akajya ku yandi mashuri biramugora mu kumuhitike yo kugenda mu kumuga burira ndabifuriza rero kubogira umugisha mwinshi uvuye ku Mana yabarungitse kugira iki cyiyumviro cyo gufasha abana babatwa
reka n'abanyeshuri babatwa biga kuri iryo shuri bavuga ko iryo shuri ryabuguruye amaso nkuko bivugwa na sinzi nka Yohani yiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku ishuri ryizigira
jewe ndi umuntu wa nyene jewe niga mu mwaka wa 13 ishuri ryangiriye akamaro kanini ya cyane ubu ndiga kandi ndamenya mu ishuri n'abandi bana mbere barimo baraza nyene bari mu mashuri y'intango bari nyuma yacu ishuri kintu nari kundiye n'ukuntu bagenda batwitwararika cyane turiga turamenya nk'ubwa mbere jewe narabona abantu bariko baravuga icyongereza n'igifaransa nkumva nyene hari ikibazo kinini mu buzima ariko ubu nanje ivyo abandi bavuga icyongereza n'igifaransa ndabizi kuko ari mu shuri hageze mu mwanya wa pose baradufungurira umukate ubuyi reka n'inyama baraduha
uretse abana babatwa biga kuri iryo shuri hari n'abana bo mu miryango y'abahutu n'abatutsi basaba ababyeyi bantaho nikora biga kuri iryo shuri ivyizigira igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banyanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ukeneye bw'amazi burugarije abanyagihugu ku mutumba Kavumu komine Kayanza intara Kayanza muraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko amagara yabo abangamiwe n'umubano hagati ya bubakanye utosekara kubera isuku rike. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'Ijwi Amerika Fidelite ishatse
mugacimbiri gikombe ko kuri metero y'umusi ya 10 uva ku mugamo mukuru w'intara ya Kayanza icitwa ibombo naco bazi abanyagihugu barenga abajanza tubahaba baronka amazi meza babiza kuya naho nyene bakayakura mu masoko
nta bombo rihare turagendiye mu masoko iyo kure gose
isoko rya mbere ngiriri ya hari yafari yakwiriya mihana irindi rigira kabiri niyo hiyo iyo hantu bita mu ngwimba na hantu hari isoko rijyo vuga ngo riri hagoro umwana umutumye aya masaha ubu bari nka saa 3 ari uvuga ngo kagaruka saa 6
ingaruka z'ubukene bw'amazi ziribonekeza ku bana no kubakuze
umwana yadusoba ko ikarenga utameshe kukubera ingorane z'amazi ntuzogira ubuzima bwiza bumota neza utamesa utaronka amazi nako gasabune naho karonka nta kuntu uzogira ubuzima bwiza tinga umwana ngo agire ubuzima bwiza
turabona n'abana biwacu ntiboga ntaho boronka bogera amazi apfa kure none wumva wa mwana azoronka ubu sinabwiza gute sikwa kugwara kubera atamazi neza atari
abakenyezi bari mu bahagira ingwane cyane kuko iyo bataronse amazi boga bezo bigatosekaza mu bano hagati yabo nabo bubakanye
nimba uvuye iyo mu misozi ukabasha kwiryamira uko ugasanga ubuguru bwarateteye bwarumye kukubera nturonse ubuzima bwiza bwo kuronka amazi ngo wiyode
reka ncanira birahirya nawe karabahiye none we worarana n'umuntu ubona ati iyo kitse ukaca akuhindukirira nyamara ukabyeze ucukuma wirabiye yike abantu kurusoberero n'imicafu nyina bayirirwanye
kuvuga ngo kwiyoza ngo kumukenyeze ngo umugabo kuki atemera ko kugenda tiyogeje ishe kiri no gufashanya uko babana nyabagabo naho bari baradutoteza nabone ku bwabo ntibiyoze biyoze bo biyoze nabone kandi yamaze aduteye hano ko nyene
naho abo bagabo bavuga ko bakunda isuku muri bo harimo abogurume
atamazi yaraye mu nzi wanje ntawe no kwiruka kuza kuyaka nawe ncamenya yuko kumbura tayo yararanye nyamazi nitangenda dakaraba urumari ko nshagira guca mu maso nongera ngira gucume mu mutwe imva kintu kikuca nkatangira guca mu rume
kubyatsi
kubyatsi mwene ito kibapuke kiniyo keke bandabye
ku ruhande rw'abakenyezi ikibara gishinga nuko iyo bavyutse biba ngombwa ko boga ariko bakabura ico boga na cyane cyane iyo baraye baranguye amabanga yabubatse
uvyutse nta mazi ubona mutam ya gutembere ubasha kwigira uko nyene kuko nta mazi wo wari usanzwe ufite ntayo wararanye none mu gatondo uzovyuka kuyahiga nta kuntu wozinduka kuyahiga ngo uri kurahiga ukarabo duca tugenda tumota nabi kukubera nta mazi twarose
abo bakenyezi n'abagabo bamenyesha ko ubwo buzima bw'isuku rike babayemwo ko intambamye cyane cyane mu mibereho yabo no ku magara yabo ivyo biruko mu gihe mu gisagara cya Kayanza basezerewe ubukene bw'amazi kuva hubatswe ikigega kigeranizwa nk'amazi avuye ku misozi abo banyagihugu basaba kugirwa nk'abandi
tuyabonesha amasuko twumva ngo agenda mu gisagara bayahaye abandi bo mu Kayanza natwe batatusigiye ibombo hica ino iwacu ngo natwe duheze dutere imbere
nizo mpamvu mudushikira imbere mukadusabye amazi aha hafi twonyaruka kuyaronka
musenyeri wa komine Kayanza Jean Marie Manirakiza tumurondeye yatubwiye ko mu gacimbiri kari ku musozi uhanamye kandi ko bitoroshe kuhashikana amazi naho biruko yamesheje ko yimirije kuhagendera maze bakarabira hamwe nabo byega ukugene bobigenza kugira ngo amazi meza ashike muri ako gacimbiri ku mutumba Kavumu mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
tukibutse nshuti mwese ko mukomora abandanya kumbiriza radio hejwe ya America samira i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda unaho numanya kwashikiriza makuru yerekeye hino na sport byabaye mu mpera zindi yaraye irangiye amakuru twateguriye na mugenzi wacu Evariste Izikobanya
kuri w'Imana hatanguye ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura inkino zitatu nizo zuguruye ihiganwa ry'umwaka wa 2018 ushira wa 2019 haba ku basore n'abagabo hamwe n'abigeme n'abakenyezi ku ruhande rw'abasore n'abagabo habaye inkino zibiri urukino rwa mbere rwahuje umugwi wa gisirikare Muzinga na Bisoro Volleyball Club ugo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Muzinga y'amaseta 3 ku busa bwa Bisoro urukino rwa kabiri kwahuje Amikare na Bujumbura Uwezo wa ndani na go nyene kwarangiye Amikare utsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti 3 ku busa urukino rwa gatatu kwahuje abakenyezi n'abigeme hatanye mu mitwe New Colombe na Lesace Lesace wirahiye New Colombe mu kutsinda iseti 3 ku busa inyuma yo gutsindwa kwa New Colombe kizigenza uwo mugwi kaze aleta yabwije ijwi rya Amerika ico byavuye ko nico bagiye gukora kugira bazotsinda inkino zikurikira
n'urukino rutari bworoshe twakinye mbere n'umwanya munini byari ibintu bigoye naho twaruhiye gutsindwa mugabo twatwagerageje byari ibintu biteye igomwe naho tutageze ku byo twatwifuje
New Colombe mwatsinzwe iseti 3 ku busa twovyita gutangura nabi higano ryo numwaka
ego twovyita nkuko ariko harabakinyi umva dusaba kinyi bashasha benshi bataramenyera urukino bataramenyera higanwa muri bamwe bamwe nyene bononye baca biyanka bataramenyera nyene ta experience bafise mugabo twiteze uko uko inkino zizobanda yasoge na duhindura
ariko gutsindwa na Lesace urukino rwo gutangura higanwa hariho imigwi tuzi komeye nka Muzinga na Gender Light Club murasicize rero umwaka kabisa
turagifite cyane turasaba abakinnyi benshi kandi turi de uko tuzohindura twabonye ibyo gukosora
mu New Colombe hari abakoca hari president wa club hari n'abakinnyi mubona igikwiye gukugwa ari giki kugira ngo nk'ukurukino rukurikira n'izindi muzo zitsinde zose
je cyo mbona nuko twoza turakora imimenyere zikwiye kugira ngo dukomere kubera namwe nk'uko mubivuze ni equipe zidasanzwe isaba tube dufise izo nkomezi zo gushika ku ntsinzi
ihiganwa y'uno mwaka mu gisagara cha Bujumbura rizita bwa nimigu 10 ine yabigeme n'abakenyezi ariyo Lesace New Colombe Gender Light Club na Muzinga ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho nimigu 6 ariyo Rukinzo Gakosmos Muzinga Amikale Busoro Volleyball Club na Bujumbura Uwezo wa ndani umupira w'amaguru naho kuri uwa gatatu hatanguye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Niger ihiganwa ry'igikombe cya Afrika cy'imigwi y'abasore batarenze imyaka 20 umwaka wa 2019 intamba mu rugamba zatanye mu mitwe na Super Eagles wo mu gihugu cya Nigeria ubwo rukino warangiye ku nzinzi ya Super Eagles ibitsindo bibiri ku busa bw'intamba mu rugamba ibitsindo byinjiye mu gice cya kabiri cy'urukino abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba barurereye ubwo rukino babwijwe rya Amerika ko bakiriye nabi ugutsindwa ko mu guserukira gihugu u Burundi
gutsindwa ku Burundi na vyakiriye uko nyene byashitse muganiriko cha twihebura ngo tuzotaha Imana ngaira cha dufise ko ifyizigiro turashobora gukindiye dutuzohura ubugira kabiri
ndige kusaba none abamenyereza mu guserukira gihugu muri kino gihe uri hariya muri Niger nimba bakumva
mboye je cyo nsaba abamenyereza bari hariya nuko boraba nabo batanguje kuri match barabe bazahindure mbagira undi mukenyuro
na bagire na bere byarambabaje gose kuko bari umwanya wo tuheza kutsinda bazi tugapfuma tunanganya kugira tugikume tubandanya dufise nakantu twatwishimirije
kubera uti amahigwe ntamahigwe
Mahigwe aracyariho ubukebwe bwa dusike gukina inkino zibiri zose twatombora tukazitsinda twobanda
urukino rwa mbere rw'uru ihiganwa rya kane ya 2019 kuri uyu wa gatandatu rwahuje umugwi wa Niger wakiriye ihiganwa n'umugwi wa Afrika y'Epfo kwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi mu itsinda A Uburundi buri kumwe na Niger Nigeria na Afrika y'Epfo umurwi uzotsindwa kabiri ukazoca utakaza amahigwe yo kubandanya mu gice cy'umunani kirangiza umugwi w'Uburundi w'abasore batarenze imyaka 20 waheruka mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afrika mu 1995 icyo gihe wakinye urukino rwa nyuma finale aho watanye mu mitwe n'umugwi serukira igihugu wa Cameroon umugwi wa Cameroon niwo watahukanye igikombe cya Afrika cy'umwaka inyuma yo gutsinda umugwi w'Uburundi ibitsindo 4 ku busa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
mwese mkundi la juu izbidi Amerika higani usuateguli mwaka kanya wigalkinga tuwa shimi enjeniyo ya dufashe mwinga buizi uma hamni na Fatou Karara ya dufashe kuigiranya higani usuateguli kuli mikro mwakumuna Federike Mwondikije ama kuru na yu mwashikirizo na Aloiza Bigirimana mwakote kututaga matkui tulalifurije mahoro umosi uizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.